Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose, FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Kuri internet turi kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanye ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, njye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duhereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Mu ntara ya Gitega mu Burundi, abarimu bahoze ari abayobozi b'amashuri bafite impungenge ko bazakurwa ku rutonde rw'abakozi ba Leta kuko batakorewe ibarura nk'uko byagenze ku bandi barimu bose.
Urabona inkuru nyinshi zivuga yuko birasanzwe meze azocaba kugenzura uko byagenze bakontrole, hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo.
Uwo ni umwe mu barimu batabaruwe. Cyakora uyoboye urwego rw'uburezi muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko nta mpamvu zatuma batabarurwa kuko amabaruwa abaha akazi atazatinda kubageraho bakabona uko bakorerwa rusansoma.
Gusa na rimwe bafise bari ku kivi, turabazi ko bariko barakora botekana, nibaza yuko atangorane zizohaba.
Uwo ni Nepomsen Ndayavugwa ushinzwe uburezi n'inyigisho muri komine Gitega. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije hakaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, asaba Leta y'igihugu cye kuganira n'ubuyobozi bw'intara ya Tigre. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wafashe icyemezo cyo kutazacunga amatora ataha muri Uganda kuko inama zatanzwe mbere zitigeze zubahirizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris mu Bufaransa. Mu biganiro agirana na Perezida Macron harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, yasabye Leta y'igihugu cye kuganira na Tigre. Iyi nkuru murayigezwaho na Thomas Kamirindi.
President Museveni yakiriye Ministri Mekonnen mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika, ni mu rwego rwo kugerageza kuba umuhuza hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'iyi ntara ya Tigre. Ibi bigo ntaramakuru bivuga ko Tigre nayo yagombaga kohereza intumwa muri Uganda, ariko ko batazi niba zishobora guhura n'iza Ethiopia imbona nkubone. Perezida wa Uganda n'umwe mu bategetsi ba Afrika bafite impungenge ko intambara yo muri Tigre ishobora gukongeza Ethiopia yose n'akarere k'ihembe rya Afrika, nyuma yaho ingabo za Tigre zimariye kurasa muri leta ya Amhara, imwe mu zigize Ethiopia bituranye kandi na Tigre, no mu gihugu cya Eritrea nacyo gihana imbibi na Tigre. Imiryango y'ubutabazi n'iy'uburenganzira bwa muntu yemeza ko iyi intambara yo muri Tigre irimo yoreka imbaga kandi irimo yirukana n'abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu byabo. Umuyobozi wa Tigre Depression Gebremichael yasabye umuryango w'abibumbye n'Afrika yunze ubumwe kwamagana guverinoma ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, yemeza ko ariyo yashoje intambara irimo kwangiza ibikorwa remezo nk'uko abyandika biri mu ruganda rukora isukari n'urugomero rutanga amashanyarazi muri Tigre. Naho leta ya Abiy Ahmed iratangaza ko yigaruriye undi mujyi wo muri Tigre witwa Alamata, uri muri kilometero 120 ya Mekele, umurwa mukuru wa Tigre. Yemeza ko ingabo za Tigre zawusohotsemo zitwara n'abanyururu ibihumbi 10. Leta ntabwo isobanura abaribo.
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzacunga amatora muri Uganda mu mwaka utaha. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzohereza indorerezi mu itora rya perezida rizaba mu kwezi kwa mbere muri Uganda. Umutegetsi muri uwo muryango yabivuze uyu munsi kwa mbere, nyuma y'uko hinubiwe ko inama zatanzwe n'indorerezi mu matora yabanje kugira ngo abe mu buryo butabogamye zitubahirijwe. Ku itariki ya 14 kwezi kwa mbere, perezida Yoweri Museveni w'imyaka 76 azahangana na Robert Kyagulanyi ukiri muto wamamaye mu muziki wa pop n'umunyamategeko uzwi cyane mu izina ry'ubuhanzi Bobby Wine, unabonwa nk'uzaba hafi cyane ya perezida uri ku butegetsi mu guhatanira intebe. Muri aya matora kandi abazatora bazanahitamo abadepite. Itsinda ry'indorerezi mu matora IOM ntabwo rizaba riri mu matora muri Uganda mu 2021. Ati Rio Pacifique ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi akaba n'umuyobozi w'intumwa muri Uganda yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu ibaruwa yanditse. Yavuze ko hajya gufatwa icyemezo cyo kutohereza indorerezi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warebye niba Uganda hari ibyo yagezeho yifashishije inama igihugu cyagiriwe n'intumwa z'uwo muryango mu matora yabanje. Uwo muryango wohereje abantu 94 gukurikira amatora aheruka kandi bamaze mu gihugu amezi agera kuri 3. Nk'uko raporo y'uyu muryango wa 2018 ibivuga, nta na kimwe mu byatanzweho inama n'indorerezi zoherejwe mu matora yo mu 2016 cyashyizwe mu bikorwa. Muri ibyo harimo amavugurura yo gutuma harushaho kuba ubwisanzure mu bashinzwe amatora, kudakoresha ingufu zirengeje urugero ku ruhande rw'igisirikare no kurushaho gukorera mu mucyo mu gihe cy'ibarura ry'amajwi. Umuvugizi wa guverinoma Ofwono Opondo n'umuvugizi wa perezida Museveni Don Wanyama ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris. Mu biganiro agirana n'abategetsi b'u Bufaransa harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Nanone Thomas Kamirindi.
N'ubwa mbere Mike Pompeo asuye Ubufaransa ku giti cye usibye ubundi yajyanyeyo na Perezida Trump. Yahageze kuwa gatandatu ahita atangaza kuri Twitter ati biranshimishije cyane gusura Ubufaransa, inshuti ya kera kurusha izindi nshuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubufaransa bwo bwatangaje ko bwemeye kumwakira ari we ubyisabiye kandi bwabanje kubiganiraho n'ikipe ya Joe Biden watorewe kuzaba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ministre Pompeo araganira na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian, nyuma yaho arakirwa na president Emmanuel Macron bombi mu muhezo. Nk'uko itangazo rya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga, ibi biganiro biribanda ku mugambi President Trump wo kwihutisha gutahura ingabo za Amerika ziri muri Afghanistani no muri Iraq, kurwanya iterabwoba n'ejo hazaza ha OTAN, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Paris ni intambwe ya mbere ya Ministre Pompeo mu rugendo rugomba gukomereza no muri Turikiya, Georgia na Israeli. Aha muri Israeli aho agomba kuzagirana inama na Ministre w'intebe Benjamin Netanyahu, bari kumwe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga wa Bahrain Abdulatif Al-Zayani. Pompeo azava muri Israeli akomereza urugendo rwe muri Emirati z'Abarabu Zunze Ubumwe. Iki gihugu n'icya Bahrain biherutse kunga umubano no kugirana amasezerano y'amahoro na Israeli. Pompeo azasura kandi na Qatar na Arabia Saudite mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thomas Kamirindi, urakoze. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, hari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi andi turaza kuyabagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Murumva rero Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika niyo agiye gukurikiraho duhereye mu Burundi. Mu ntara ya Gitega amakenga ni menshi mu barimu batakorewe rusansuma iheruka gukorerwa abakozi bose ba Leta. Abo bigisha bavuga ko babwiwe ko batarebwa n'iyo rusansuma kubera ko batarabona amabaruwa ya Minisiteri y'Uburezi abagenera aho bakorera. Abo bigisha n'abahoze ari abayobozi b'amashuri, abandi bahoze bakora mu matsinda yarashinzwe gutegura amatora, ubu akazi kabo kakaba kararangiye. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakorewe rusansuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusansuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze, abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza bo bakorera.
Nahinduriye imirimo nari mu directeri uvuye mu directeri cyasaba expectation hanyuma akagushyira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma icyitamwo uca wumva rero ati none iyo sansuma nayo ko iyo sansaba ari ku kazi, twe turi ku kazi ukwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha. Iyo kwisasumisha Dirigiteri urabona ni wasasuma umushefu de service ni wasasuma umugabo uravuga yaronsitegekuribwe muri dese yason chef amutwara avuga ati abo banza mu arindi twarindira ati ntituzi gushika ryari kubera tutararonka makete aturunga ikiyo tuja gukora kucavuga ati banza murindi.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko birosanzwe heze azocaba kugenzura uko byagenze ba kontrole hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara. Kuvuga rero twebwe ntibona byohagara uno munsi cyane ejo. Tuzwa tubaye abantu mwisanga twe twari abakozi ba leta dufite matrikire ntituri bashasha simbona igituma kwa ngo dusansu.
Nepomuseni Ndayavugwa, umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega, aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itege yo kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nivyo ababigisha turabazi. Hari abahora arabayobozi mu mwaka w'ishure warangiye, muyu mwaka w'ishure bakaba baheruka gusubirizwa. Abo o hari haho twari twiyumviriye tubona hari akazi, turababwira ko boshobora kuza kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare, kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga. Turazi ko bariko barakora, ariko kuva igikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse cyano kwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara, nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganje. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amaketi ko bobanza bakabangira kuba rosanse kugira ngo bazobe rosanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse forema ikibazo cyabo kirazwe. Hariho n'indi migwi y'abantu itaraheza kuba rosanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro, abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rosanse n'abandi bakirindiriye. Sabo bahora ari abayobozi gusa, hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora, nabo nyine bari mu mugwi wasabwe yuko burabangirwa ko kuba rosanse botekana borema bakaguma ku kivi. Mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka.
Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta, urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko ata mpamvu zotuma batasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa.
Nkuko twabibwiwe nivyo utazoba rusanse bavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta atazoba arimo. Ku kibazo cyabo kizwi, nizera ko batazohava bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise, bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana. Nibaza yuko atangorane zizohava.
Nepomuseni Ndayavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakore akazi nabi, ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa. Uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe.
Mu kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe. Urumva rero nta kamaro kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo, ugasanga abana biriwe batize. Mu iki gihe turimo twiruka n'umwanya, ni byiza yuko uwariwe wese arindira ako kazi ko kanatsinda, naha bayabaye de komisiyoni agumara umukozi wa leta. Abayakuwemo abayasubirijwe mu mabanga yo kuba umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura. Ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahemwe, ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhemwa.
Abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusasuma babone gukora umutima uri munda.
Desiratunga Imana urakoze. Tujyana neho muri Tanzania aho abana bitwa imyendaro badahabwa imfashanyo mu nkambi ya Nduta. Ni mu gihe ibyo bagenewe bihabwa umugabo aho guhabwa nyina w'umwana. Abarera abana bonyine baratakamba ngo iki kibazo kibonerwe umuti. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nduta aganira na bamwe muri abo.
Arazabonaga ha mu nkambi ni benshi kandi n'abazo barira mu Burundi ni benshi. None kubera iki umukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari. Kubera iki uto uwo muntu ari uwo mwana akamurera. None basi je hari kintu cyane ya makenga. Ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutorera ibintu byo kunda. Mbese bavuga yuko icyambere gikene wari fishimbanye. Ugacake nani tresifika nakajya gapapura go hakubita kugende kwa makazi. None wabibuze iherezo ryo birihe. Nkifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka. Iyo gupimishiriza koloniyo idakunda kuboneka ko kirashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwana buka imuyinga kuko ibintu byo kubyara bugiraze n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivanye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kurumba azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afise umuryango wa batanu je nanje mungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kuja kuri se urumva zo muhungukana naye tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yinga ko je ndi umunyamuyinga umwana azoshafashwa gute kifashanyizo yatwaye se kandi afise umugore urumva je ne kenera gutora injya atumwanda mufashisha ndashaka ndamufasha gute urya nimba se wari mu yinga basi nawe amaze kugenda kuko azayifite umugore wazavuga ati naha murezi ibintu bindaba nta kuntu ndi mufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanya ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nje ndanda muze je nyene si je nzohangayika byose nicyo kimwe n'undi ntacho bakoze icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise none ko mwana muze kurise ejo bigashika nkataha mungu kanyu umujyango basi nakuye mu Burundi je nakuye mu Burundi abana batatu na je wa kane basinze basibira nayo kuko se aho twari twaravanye ndabarere abana bo nzohamungukanye kuko nkuye sino muhasanga nuko abana bo nzohamungukanye se aho yabahungukana ifomo umva nzo chandabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekeze dutera tujya na rifise umwana nashika fotoze maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bacavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuze guca turonka na nyamafomo y'abantu ibyo bacavuga ati nidusubire imukindi imico gihangare cya mbere turindire aho abandi barindiriye baduga igifomo y'abane kandi n'ubu niyo fise iyo uwo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserereye guhera ryari hirya ejo tuvuga ati duheza amafomo bari kwabo bana n'ubu ntacapuye n'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nzo fomo ntaza turonka mpaka tuduze muri gipaca atahirye ntuzari zoherera mpaka jese nzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bocamuduza ego ko yarageze mu mezi atanu n'inusu bocamuduza atariko bompizonge ndabe nagomba nyene yuko iyo fomo yironka iri ku uwo mwana nico nagomba kugira aho ndoze ndajya hose ndoze ndatwara ifomo iri ku igitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nusaba nuko umaze umwana wamaze kumushyira kuri se bavuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mu bwifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari izo avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwanya n'umwanya nzomutwara kwa se naha mu bwifashanya imaze gutora umugabo ifite uyundi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azaguma abayeho nabi ahubwo biba byiza guha yafashanya wa mwana nimba ari amahero kavuga ati umwana ndamufashije uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umuryango ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego na mukase umwana zababayeho nabi kandi ntazababayeho neza kuko hamwe no gupfa zopfa ahubwo byuba byiza agateka akabana n'undi wagakurikiranye kuko abana bazayemwe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagire n'ingorane byaba byiza rero abana bagumye kuri nyina bakabaha n'ifashanyo mugaba akamenya ati abana tumwe turakurikirana base wabo icyo nosaba ko ayo nica.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze amateka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi. Mu mateka habayeho twagiteguriwe na Venuste Nshimiyimana.
Ekwitariki ya 18 Ugushyingo umwaka w'igihumbi 1866 hashize imyaka 160 abahinde ba mbere bageze muri Afrika y'Epfo bari 345 abagabo 197 abagore 89 n'abana 59 baje mu bwato bwitwa Truro bwari bukomotse mu mujyi witwa Madras usigaye witwa Chennai wahoze ari umurwa mukuru wa leta ya Tamil Nadu iri ikigobe cya Bengal mu majyepfo y'Ubuhinde bari bazamwe no gukora mu mirima y'ibisheke yo mu ntara ya Natal abazungu b'Abaholandi bajyaga gushaka abakozi mu Buhinde kubera ko abirabura bangaga kubakorera kubera ko benshi muri bo babaga bifitiye amasambu yabo yo guhinga abahinde bazanwaga gukora basinyaga kontaro y'imyaka 5 yarangira bagasubira iwabo ariko harabagumaga muri Afrika y'Epfo magingwa ya igihugu cya Afrika y'Epfo nicyo gituwe n'abahinde benshi cyangwa se bakomokaho muri Afurika yose ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka w'2015 ryerekanye ko hari abagera kuri 1,300,000 biganje cyane mu mujyi wa Durban utuwe n'abaturage hafi 600,000 umwanditsi Zainab Priyadala uri mu gisekuru cya 4 cy'abahinde baje gutura muri Afurika y'Epfo avuga ko kugeza mu myaka ya vuba abahinde bagipfunwe ryo kwemera ko bakomoka ku bacakara baje guca inshuro akomeza avuga ko batangiye kubyemera ku buryo basigaye bizihiza umunsi ubwato bwazanye abakurambere babo bwahagereye mu isi yose kuvuga abahinde b'abanyafurika y'Epfo byibutsa Mahatma Gandhi wahamaze imyaka 21 kandi akahakura ubwizige n'imbaraga byatumye arangiza neza umurimo wo guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde.
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Hashize icyumweru ikibuga cy'indege mu Burundi gifunguwe ku mugaragaro. Abayobozi bashinzwe ubuzima bakomeje gukangurira abantu kwitwararika bakubahiriza amategeko n'inama bagirwa hagamijwe kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yaganiriye na Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi, hamwe na Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite uruhare mu gusangira amakuru n'abarundi ku rubuga rwa Facebook mu bijyanye no kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Muganga Nzeyimana aratangira avuga ukuntu icyo kiza cyifashe mu Burundi muri iki gihe.
Burundi ikiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye bashishikara batonte, icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'iburaya numva biteye ubwoba. Twebwe n'abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe nubwo bapimwe bagishyika bashobora gushyirwa asanga mu nyuma basanze bagwaye ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva ikiza gitangura hamaze kwita Imana umwe gusa hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi rwose ibiharuro ndikondagira ibiharuro by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza ariko nk'uko bamwe bivuga akarandaho ka seisi yose na twebwe mutoshe hagati mu ryinyo tuzaguma tugase ariko gushika ubu ku byerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza.
Murashaka kuducira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe?
Ibyo biharuro ndashobora kubabwira gushika ubu amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62. Uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62, abamaze kugwara bose muri rusange na 612, muri abo hamaze gukira 549. Ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine.
Ibyo ntibitegereye byiza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko kiriha inkumbi ahandi hose ku isi. Nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura caruguruye muri indwi, arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu.
Bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa. Ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye coronavirus igipimo kitarenza 72. Ashitse rero yongere twe muri isolement, donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga amasaha mirongo irindwi n'abiri kandi yongera apimwe agishika yongera apimwe kandi aheza amasaha mirongo irindwi n'abiri hanyuma iyo yaroye baguma bamukurikirana abajijwe amagara y'abantu kugira ngo atize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubu bunye ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubu bunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabone ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kureba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize barashikiramo ubu nta muntu azoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashike mu irabuna nyine azabanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guinea Equatoriale nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jean shobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya barwaye icyo kiza aho muri amerika mu bwongereza nanje wa mbere yarwaye iyo ndwara muri canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere ni iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara gira kabiri ni akarorero keza atanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese waba umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimisha umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo ni bwo butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'ike mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko mwaba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe twe twari twarazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungene abantu bo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga babivuga mu cyongereza cyangwa mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi icyongereza cyangwa igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimbiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene bo yikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri amerika muri center disease of control aba agerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri amerika eka baranafashe no muri afurika no mu nyigisho batanga muri afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarabye inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene riranda kata ya COVID-19 na rije mu banyagihugu.
Njoti zijwi ya Amerika ni kuri ikiganiro dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye cyane mwese kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bageze uruhare muri ibiganiro aho banyereye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuzagezaho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.